Yenerera no rwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Rwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubuna kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndabaramukije nongera ndabahikaze mu kiganiro ndafise ijambo mushikizwa na Radio Inzamba gateka kawe. Duca ijya nino ibijanye n'itangwa ry'impapuro z'inzira mu Burundi. Ikiganiro mwagiteguriwe na Francine Kanyange, mu buhinga bw'ibyuma hari Innocent Kubwimana.
Ubu rugwaruka ubu ufise icyumviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza, hamagara canke utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 920 5020.
Kuronka impapuro z'inzira bisigaye ari ikibazo kuri bamwe mu bazirondera. Abo nabo bakemeza ko kubironka hari aho bimara amezi, hanyuma iruhande y'amafaranga batanga aciye mu mategeko bagasabwa ayandi arenga 100,000 kugira ngo babironke. Amakuru ava mu bantu batandukanye bamaze kuja kurondera izo mpapuro yemeza ko abapolisi bababwira ko batanze igiturire cyo cya binyaruka kubironka. Umviriza umwe muri bo.
Haye neza riyo sendayo niho numva umugenga araho w'umubanyi kubana nyine nawe arambwira ati nari ngiye kwirondera je yarorose bayifite mu nyuma niho namubaze nyine byagenze arambwira ati je minisitiri nari nayirose basabye 150,000 nongera kusangaya sa icyo gihe sanamubwira ati none ufasha ukangira ko umuntu yari kufashije no kugira ndari nyine byogena nani niho yaduhisha nyine ku mupolisi araho turavugana turavugana ntibabwira ati burya rero bisaba yuko utanga ipana urenda ipana jyama era wari cyangwa ubwo urarenga kamahera yandi ipa tugenda mu gatuno ne notanga ngahe akarambya ayota senta ni ndavuga ati nta kundi nyine kubera nande nyine ariko ndarondera bya bintu byeho niho na mwemerera ndamubwira ati nta kibazo ariko mu nyuma yarongeye arantelefona akarambira ati bya bundi nasanze bya bintu byeho ukunda kubera ko njyewe nasanze ntacyo wandi n'abandose ko kubera komiseri nyine we ubwiwe asaba ayota senta.
Amakuru ava mu begereye urongo y'igipolisi kijejwe gucungera imbibe hamwe no kugenzura uruja n'uruza gw'abantu PAF arahakana ivyo abarongoye PAF bagirizwa. Ugwaruka mumvise uko ibintu vyifashe mu bijanye no kuronswa impapuro hoko guki kugira ngo abifuza kuzironswa bazironswe mu buryo butekanijwe n'amategeko batarinze gutanga igiturire. Rwaruka ahanini ruri mu Burundi ruragira ico rushikirije kuri ivyo. Gilan ari mu Burundi ati abajejwe gutanga izo mapuro z'inzira nibikubite agashi kugira ngo ico kibazo gitore umuti.
Ubushize gende ukaye ko nagiye kurondera papuro gw'inzira bita lese pase na pasiporo ico gihe gende ukaye ko je babimpaye ahezi iminsi itatu ariko ni ukubera naho nyene je hari umuntu twari tuzinanye asanzwe azikoramo naragiye arabinkorera umunsi nyene mugabo bacuranka iminsi itatu mugabo abandi uko nabonye bariko barazibaha banabakira nabi barinda kubadadaguza agiye gukora iki kujyanye agiye rero hariho n'abatashima kuvuga aho basanzwe bagomba kuza kugira ngo batabima izo mpapuro zo kugenda cyangwa niki nibaza yuko leta cyangwa abajejwe boba bariko barashaka kugira ngo babuze abantu uburenganzira bwa kuronsa urupapuro rwo gutembera
ni uburenganzira umuntu wese afise. Kandi rero abakozi bakorayo barakwiye mugabo, uko kuntu rero badetezya ni aho baca kugira amafaranga abantu y'umurengera bagibiturire, ivyo vyose rero bikababaza ingenzi. Ingenzi kuko uratonda kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ukahava atacirose. Rero tukibaza ni uko kurindiriza abantu na serivisi ya leta aragoye cane gose muri kino gihe, kandi ngahaho nyene ni maserivisi ya leta nka yose vya bameze uko kiyumbira abo bantu, nyimba bariko bakorera leta, nyimba bariko barikorera. Ugatangaza rero niza yize kibanje rero n'umunyagihugu hagirira ikibazo, agira ingorane, ataroswa impapuro ku mwanya yari yiteze, urugendo rugasiba, vyareka arayiripfuza gukora bigasiba, rero akahahombera. Ego ndetse n'igihugu kitakihahombera kuko nyimba yo yatanze ikora imuvyo agiye gukora canke ibindi ntazo bakibitanze.
Jivon nawe nyene ari mu Burundi asaba ko abadakora neza ivyo bajejwe mu gutunganiza abanyagihugu borondegwa bagahanwa kugira ngo ivyo biturire no guteba gutanga izo mpapuro bihagarare.
Umuntu wari wese uzubona ni barabara yivuga ngo jenjejwe ibindi ngo jenjejwe ibi, hanyuma rero umuntu ntarakimenya umuntu yubahantu watubaha biraba ku bintu byinshi biza amataxi, abataxi, moto, abataxi, rero ndetse n'ibindi. Urumva rero ko byadukiye muri pas kazone umuntu arashitse ngo nje ngurumva ngo njejwe ibingo numva amafaranga ngo kandi ngo bino bintu ngo zobigukorera tanto kanayamuha kandi akaca kuganira nyara parfumu, hanyuma tanto naga akagomba akayatwara kuko nawe baba basi iyo jeye icyo mbona nk'ugwaruka nuko mbona kugira ngo ibyo bintu bigende neza nuko boturangira abantu babifitiye uburenganzira, hanyuma umuntu abigiyemo atabifitiye uburenganzira agahanwa n'amategeko. Ibintu bijyanye n'ibipapuro byinjira mu isanzwe hariho amafaranga agwi na leta mvuga kubera tumaze kubona yuko iyo umuntu agiye nko mu biro bashaka kuguma biteza utunyoni bakareka bakareka kacabona yuko ikiringo camujanye tumbure niyo agomba kugenda kacabona yuko yavana ceza bagacare bamwereka izindi nzira zoroshe kugira ngo acagica mu biro pasiporo yituza acayiro ubusanzwe rero tuyivana na rantere ya legazi donc le birocrate ibahani niyabajisha aba barikora n'ingoga umuntu agiye bagaca bamworohereza agaca mu nzira nziza agaca babimuha. Ibyo bintu ntibyoba mugari ingorane nazo babikora bari kuko barakorana kugira ngo ayo mahera bace bayatora.
Tugume mu Burundi. Charlene ati ivyo ni ingaruka y'igiturire kiganje mu Burundi vyiza cogwanwa bikwiriye.
Nukuri mu gihugu cy'u Burundi igiturire ntikigafasha arahashoboye abanyarwanda zaco kuko ndavye umenga igiturire nico kigize leta y'uno munsi kuko ibiturire biriko biraraba biva hejuru amategeko yo gutangisha ivyo biturire n'ukuri uriko uraraba ava hejuru kuko bategerezwa kukigwanya nibo bariko baratuja twebwe abanyagihugu bato bato natwe tukahagirira ingorane kuko barashobora nko gusaba amahera y'umurengera ubura umunyagihugu mutoya n'ukuri ukiyumvira ati mbega kabasha iki n'igihugu ndimwo canke nyene n'ahandi hantu ndi ati igihugu cari gikwiye kutugwanira ivyo giturire nyene nico kiriko kiradusaba igiturire n'ukuri ndavye igihugu c'u Burundi caravumwe mu bintu vy'ibigiturire ntabwo ndi kuntu nabivuga kuko bicaranye isoni n'akamaramaza aho ubutegetsi bw'uno munsi aribwo bwobwirizwa gutangishwa iki ibiturire mu banyagihugu nk'umunyagihugu mutoya nasaba ko n'ukuri amafungo yohaguruka akiyamiriza iturire biri mu Burundi kuko ibiturire biri mu Burundi n'ukuri aho hagati n'umunsi birarenze birarenze.
Chanel ari i Burundi ati iyo n'ingorane iyongera ku zindi ngorane ziri mu Burundi bivuye ku giturire.
Izo mpapuro z'inzira barazirondera bakazituma ko bigateba bikamara iminsi, abari bafise ingendo zigapfa abandi nabo bagahitamo guca mu nzira yoroshe yo gufumbatisha abashobora kuzibaronderera canke bene kuzitanga. Ibyo nabyo takabara karuhesi ndamusiga kerekana ko igiturire cya sindaro muri iki gihugu cy'u Burundi igiturire kiramaze kuba nk'umugenzo ntikikiri ikibazo ntikikiri icyaha kuba ugiye kuraba nama narabye nk'iyo umuntu ariko ariyunguruza ku mabarabara yapfo isi bashyigiturire rya kariva barabariye umushoferi ati atacu dusigiye mbene ko bituwa mwenye mwuzi menya ayo wa mshofi utinye umutekano yu wakawa kumbatisha mahele kiwazo ni kiwazo ikomeye kuhujo igiturilu menga nangora nigiteje kubakija change kubachaka izraelo mkabuka kwa bili mwri bimne bimne jish ari kimwe muri byinshi bitagenda neza muri iki gihugu cy'u Burundi. Sinzi rero ingene umuti uzotorwa kandi bene kuwutora ari busanga bakora icyo cyacu kugiturira.
Ano ari mu Burundi ahamagarira abarongoye PAF gukurikirana icyo kibazo kugira ngo yongorane abarondeye impapuro z'inzira bafise ihere.
Yatsoje cyane rwose ko ni impapuro z'inzira za pastor ibura cyane muri iyi minsi n'ubirose akarinda gutangira iturire tugasaba rero ngo ipafu jimi yuko yoza aratembera hasi ntabwo nihariya mu biro agatembera hasi akaraba amanyanga ariko arakorwa maze agahagarika abantu babikora bishobotse agatuma n'abareretsi baza baragendagenda buke mu mpisho kugira bafate abo bantu baza baratangisha ibyo biturire hanyuma abibonetse nabo yuko batangisha ibyo biturire bagahanwa bimwe by'akarorero kugira ntibaze barateza urubwa PAFU hamwe n'uwirongoye. Dusaba rero yuko yoshyiramo ingufu ntagume hejuru aza aratembera hasi atume abareretsi basate abo bantu batangisha ibiturire kuko birababaje cyane rwose. Reka si ibiturire gusa n'imirongo usanga aho iyo ugiye kurondera urupapuro rw'inzira biraboneka neza ko bakoze muri PAFU bashyize ubunebwe ari ibinebwe atacu bakora aha gukora neza kugira abanyarutse baguma bishinga kudinziza ibintu bagutse byigiye kurondera ibyo bipapuro kugira baronke amahirwe yo gutangisha ibyo biturire urumva ipafu rero yoza ama serivisi yose akaraba serivisi ku yindi umuntu ariko arakora nabi akamuhindurira bishobotse akaja no mu bihano akaja abishoboye kandi babikeneye bamaze gukora akazi ntibadacishe n'igishe n'abanyamahanga baza kurondera ibyo bintu bipapuro ntibadacishe n'igishe sasabye rero ko rongo ipafu yabihagurukira icyo kibazo akagihagurukira akava aho yicaye mu biro akaza agatembera akaraba ayo manyanga ariko arakorwa agatuma n'indereti kuraba ayo manyanga ariko arakorwa ubufasha nawe agahanwa icyo nicyo dusaba cyane rwose
bari mu migwi myinshi kuko bakora ugutandukanye hari abafise agatima ko gukorera igihugu cyabo akaba n'abandi bamenja bagashira byose mu nyungu zabo pepe mbega ninde reta ni wewe reta ni jewe wifite igihugu cyawe wiyite wewe n'umuryango wawe ingaruka mbi zizoza zizashika no ku mwana wawe imfashanyo zirazwi.
Tuje muri Uganda Jean-Marie ari mu ikambi y'impunzi ya Nakival ati biriko bibera muri PAFU bicafuza igihugu rero byohagarikwa
birababaje kugira ngo umuntu abe ari mu gihugu cyamwibarutse hanyuma afatwe kumufungwa afatwe kumuntu mengu ico gihugu nawe nyene ntakifisemo uburenganzira kuko ni ibintu bivikana ingene bashobora kwimana ibyangombwa bashaka gufata ingendo kwimana ama passport shaka ama laissez passer biriko birakorwa uyu munsi Bujumbura ni kigaragaza neza yuko rimwe na rimwe ababa barongozi badatahura neza ibishobora guhiga iteka igihugu shaka ngo bigiteze imbere kwima kugira ngo dushe twiyugaranira ko ngo nuko himirije amatora haba namba umuntu ntatora ku nguvu kandi igihugu ntigihabwa amahoro n'inguvu ahubwo gihabwa amahoro n'umwumvikano gihabwa amahoro no kubona ko abarundi twese dusangiye igihugu kandi ibiba byose tuba dukwiye kugerageza kubitorera umuti twisharanya atagukumirana kugira ngo ikiba kiriko kiraba ntikize kubroka ibindi ariko igitangaje ni ingene tuguma tubona neza yuko mengo ntituri gutaka amarese pasa mugabe bikagaragara yuko amarese pasa ariko aratangwa atangwa kubiturire agatangwa ku kimenyane eske none wumva ryategeko rikimaziki.
Boris ari mu Rwanda nawe avuga ko bibabaje kubona hari abari bajejwe gutunganiza abanyagihugu baterera mu iterambere ry'igihugu aribo babatera ingorane.
Igiturire kimeze nka malaria. Malaria utifutse umusegetera ubandanya urwara cyane aho urwara kandi gihe imibu irashobora kuza igatuma usubira kwandura malaria. Igiturire nacyo kubijyanye n'imibereho y'igihugu biri mu bintu bya mbere bituma igihugu kidatera imbere. Kubera usanga abanyagihugu bato bato amahera bakoresheje bacyo batwara muri ibyo by'ibiturire ngarutse kuri bijanye n'impapuro z'inzira ica mbere cyo kubona umunyagihugu yimwa urupapuro rw'inzira ni ibintu bibabaje cyane kubera ica mbere cyo impapuro z'inzira zirafasha abarundi bamwe bamwe mu gukora ibikorwa mu bindi bihugu mvuga nk'abadandaje nkavuga abanyeshuri baje kwiga mu mahanga ibyo byose mu gihe bataronse izo mpapuro z'inzira ku gihe biratuma n'ibyo bari kubarakora byungukira igihugu cyangwa byungukira uyo muntu ku gatwe kiwe n'umuryango we byose bipfa no siguru kungene uwo ba wasinye ku rupapuro rw'inzira hama mu nyuma umunyagihugu mwenego yaruriye amafaranga ntaruronke akarinda kuronka ariko atanze amafaranga nukuvuga yuko ico nokwita iyo systeme biturire n'uyo muntu aba birimo kandi ababize kuko ibyo biturire bitangirwa muri PAF nizo mpapuro z'inzira nazo zigatangirwa muri PAF rero ni nka kujya nko mu muryango umuntu wobona hari ubucafu bahubwa ngo ntiwari usanzwe ubize kandi inzu uyitahamo byose rero ico nosaba nuko ujejwe PAF yogerageza agasubira akigisha cyane cyane abakozi asanzwe arongoye ibiranga by'ukuri umurundi n'ico abajejwe gukorera abarundi aba abereye umuyobozi
Kiganiro ndafisi jambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 8 nzero niho kigarukiye twashimikiye kubimaze imisi biba atangirwa impapuro z'inzira muri PAF aho abahitura abatari bake bavuga ko bateba kuzironswa mbere bakanasebwa n'ibiturire kugira ngo bashobore kuzironswa ugwaruka gwaneguye iyo nyifato rugira ko rusaba abatwara ico gisata guhagurukira iyo ngeso kugira ngo abanyagihugu baronke ivyo bafise ko uburenganzira Francine Kanyange nariko ndabashikiriza ibiganiro na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma turabashimiye tubahaye isango ku munsi wa gatatu uza
Cari kiganiro ndafise jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo